Jehova ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamira ni i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga koronani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition kugira ngo barabire hamwe ngene bukwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko ajejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire mu runani senare de rutavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga kwitahuka rya Anise niyo nkuru agiye kwitegurira amatora yimirije mu Burundi muri 2020. Ni inkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Turabafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo niyerekeye igikorwa cya impeachment, igikorwa cyo kugerageza gukura ku butegetsi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yo kuja mu idoni ry'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tutumve aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhene hano muri Amerika, ariko aravugwa cyane igikorwa cyo kugerageza gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump. Ni nyuma yaho impari zamaze amasaha maremare abagize komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane barangije ibikorwa byabo batabashije gutora ngo bemeze ivyaha Perezida Donald Trump yagirizwa. Ibindi mugenzi wacu Aloyz Bigirimana arabitubwira.
Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yungururije ibikorwa byayo kuri uyu munsi wa gatanu. Inyuma y'amasaha 18 impande zibiri zamaze ziharira ku ngingo zibiri abademokrate barega Perezida Trump ko yaho nyanze. Bitekanijwe ko batora kandi bakemeza izo ngingo bisigura ko Trump yagiriwe kandi akwiye gukurwa ku butegetsi. Abademokrate biganje muri iyo komisiyo barushirije kuburizamo abarepublikani bariko baratesha agaciro ibyo byaha. Kuri wa gatanu iyo komisiyo itekanya gutora no kwemeza kw'iyo dosiye icirungikirwa inama nshingamateka yose kugira nayo izotore, bikaba bitekanijwe mu ndwiza. Abademokrate bagiriza Perezida Trump gukoresha icicaro arimo cy'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira no gutorohereza ibikorwa by'abashingamateka. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kw'indwi amusaba gutanguza amatohoza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira aya maperereza be, Trump yaremereye Zelensky mu guhagarika imfashanyo yababa imiliyoni amajana neza amadolari y'Abanyamerika agenewe igisirikare cya Ukraine. Ku cyaha cya kabiri cyo kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka, abademokrati bavuga ko Perezida Trump yanse gutanga inyandiko nyinshi yasabwe muri ayo maperereza kandi ko Perezida Trump yabujije ibyabona bikomeye kwitaba inama nshingamateka abandi abatera ubwoba. Mu gihe inama nshingamateka izoheza gutora ikemeza ko Trump akwiye gukurwa ku butegetsi, iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika nayo yiganjemo abarepublikani mu mburano. Abakurikiranira hafi bya politike muri Amerika bavuga ko Trump azoshigikirwa n'abo umugambwe wiwe b'abarepublikani biganje muri Sena.
Urakoze Aloyz, tugusabe uduhe ayandi makuru avugwa ku bindi bice by'isi. Aloyz,
muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ibyo bananiwe gukora bikomeye nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cyawo i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha vyagirizwa awa diplomate babiri baserukira Congo muri ONU. Wahoze ari prezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushikiranganji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje cyo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'icyo. Haftar arongoye igisirikare kirwanya leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu. Yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwaka Tripoli leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONU. Haftar ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko leta y'i Tripoli ishikikiwe n'imirwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONU nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ejo ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere General Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora abakiri bazima. Iyo ndege yarimwo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko uwo muhari ntacyo wavuze ku byo bumvikanye. Ibyo biganiro hagati ya Amerika n'Abatalibani byarangiye haheze umunsi Abatalibani bagavye igitero cy'ubwiyahuzi ku kambi ya gisirikare cya Amerika muri Afghanistan. Abategetsi bahabereye icyo gitero bavuze ko cyahitanye umukenyezi w'umusivile gikomeretsa abandi batazi igitigiri. Ku ruhande rw'intumwa za Amerika ntacyo baratangaza kuri ibyo biganiro.
Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Mu kirindiro mu Kinyarwanda rakoze mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31, 41, ku mugoroba naho mukatwumvira kuri metero 19, 22. Turi no kuri internet, site yacu ni wezitatu@radio yacu voa.com.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, inyuma yaho umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Anise Niyonkuru atahukiye mu Burundi ku munsi wa gatatu w'indwi Urunani Senarede rwatangaje ko agiye mu bikorwa vyo kwitegurira amatora ku banywanyi bose b'ugo runani hamwe no ku banywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta bipfuza urunani rushobora kubashikana ku nsinzi y'amatora. Mamese bansubiye ko hajejwe ibibazo vya politike n'imigendranire muri ugo runani yabiganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Anisete rero atashe kubera ibyo twavuganye agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugo runani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition kugira ngo barabire hamwe ingene bo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemereje.
Ibyo bisigura rero nk'uko nayo yaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi eka n'abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye kuko na gushira umuntu ku burya biragoye twovuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe ubonye wese abishoboye twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene Uburundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede ntimushobora kuba mwarataye umwanya muremure haraheze imyaka irenga eka ishika kuri ine canke irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politike muzohiganwa gutera imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi.
Imigambwe tuzohiganwa ahanini reka naho abantu baba bari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senarede hari yari hanze hariho yari isanzwe iri mu Burundi hariho abatari bake bari mu Burundi hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senarede urunani kw'abo batavugana na leta nka bose abo bose babona yuko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe gihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere gihambaye n'uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndipfuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka yuko amasezerano ivyari amasezerano ya Arusha vyosubira bikahabwa agaciro cane cane zirya ngingo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe aho niho tushigikiye.
Mushe nahe bansubiko hariho abantu bashobora kwibaza igituma mu iki gihe urunani Senarede rwemeye kuja amatora ata n'ibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma y'umuhimbi 2015
kugira ngo uribuka yuko urunani Senarede rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu vyohinduka baragerageje baraca muri barya bajejwe akarere kabirya bihugu vy'abaca mu buseruko ya Afurika muribuka yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania muga mwese mwarabonye yuko amaheruka vyabaye nta gusa piske kuko burya biragoye iyo umuntu muri ko ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mboke ntakundire kandi ndabyihorera hamara yo kumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko nja mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati ibyo ntacyoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mboke igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke.
Ariko mugiye mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
aho dutsinzwe tuzaba twatsinzwe aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama ugacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka kutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera. Icyo dusaba gusa ni uko ntabwo duriganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye intahe yashitse yashize hanyuma abarundi bakwane mu ndato
Mamesa Bansviko, Mutezi, Kume, Munani, Senareda, Akwa Kandahuki Mugamwe, Sahuanya, Fodebu, Murakoze Chanagose, Ku Kanya, Mahai Radio, Ijwi Yamek,
Murakoze Chanangwe.
Ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagahohoterwa kugira batahuke. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coroha. Tumutega amatwe.
Indabo yibaza uwayiraye ko jewe narabaye impunzi. Narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi. Hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha n'ukubahiriza. Ni impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga, igahunga irondera gukiza amagara yayo. Hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu, arashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo. Bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha, abandi bakagira bati ahubwo boherayo. Ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye, ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo.
Muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izo ngorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania, mwibaza ko ari kubera iki boba bahohoterwa? Mwibaza ko ari kubera iki boba bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu, bakanavuga ati hako jewe nza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke, nubwo nari numva umenga ntiharagira? Ni igiki coba kibituma?
Ndibaza yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino, nkuko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itinda araba ikibazo c'impunzi. Hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo, hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zahungiyemwo, hashobora kuba impunzi n'ayandi mashirahamwe. Bamwe bakabiraba kuri nagakazi na muntu, abandi bakabiraba ku izina ry'ibiki, mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi wenyene n'ibyo byose bigenda bikinirako aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene. Icyo nabonye, nta mpunzi n'imwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha. Mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahanoronka ikindi mugahanoronka ikije. Narayibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1999, ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1983, harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe. Ndacibuka icyo gihe barabivuga, abandi ngo bagiye kwiyahura. Nuko kubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe, kiducoroshe, harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo. Rero uri kurarondera imeza y'iyo mpunzi ukumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi.
Ariko kuri ibi iby'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania, bo bivugira yuko batumva natekaniwe. Hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki, mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe. Nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda, bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda. Umuntu akibaza ati ni kweri ko ibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo?
Nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe? Niyo handi icyo nabonye, nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishyira mu gihugu cyabo. Igituma impunzi itaha nikihe? Impunzi iraba icyayitumye ihunga. Bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na uyu kwiruka nibyo rikana kwiruka uhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka.
Hagati aho Perezida Sylvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora, n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000. Hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga. Ayo matora muyibaza kwiki?
amatora yagiye mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari imbere yaratuye umuti mugabo uko abaye biratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwifuza rero ku matora nuko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari wo mu gihugu hagati ari wo hanze y'igihugu ari ababimpunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka urya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye uti hari ikintu gihindutse.
Perezida Silvestre Ntibantunganya, mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi, murakoze kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze kuri amahoro y'aka kanya kugana n'abarundi kuje kibazo kitoroshe.
Urakoze mugenzi wacu Diane Ntiraza kuri icyo kiganiro na Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi. Mu Bwongereza, umugambwe wa ministre w'intebe Boris Johnson watsinze ku bwiganze bw'amajwi amatora rusange yabaye ku munsi w'ejo wa kane, bikaba byitezwe ko mu kwezi gutaha Ubwongereza buzova mu muryango w'ubumwe bwa Buraya nk'uko byari bitegekanijwe. Inkuru irambuye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana aritubwira.
Mu ijambo yavuze yishimira intsinzi, Boris Johnson yijeje bamutoye kuzakora ijoro n'amanywa kugira ngo arangize inshingano ze. Ishyaka rye ryegukanye intsinzi ihamye ku bwiganze bw'amajwi busesuye, rikaba rifite abadepite hafi 365 kuri 650 bagize inteko nshingamategeko. Yishimiye abo mu ishyaka rye ndetse n'abo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe rishyira imbere umurimo uyobowe na Jeremy Corbyn, ariko bakaba bamutoye. Aturutoki rwanyu rushobora kuba rwanyereye igihe mwaturaga ishyaka ryanjye, ubutaha mushobora kuzashaka noneho gutora ishyaka ryanyu. Ati niba ariko bimeze mbashimiye kuba mwanyizeye, kandi sinzigera nibwira ko muzashyigikira ntarangije inshingano zanjye. Umukuru w'ishyaka rishyira imbere umurimo Jeremy Corbyn, ishyaka ryabuze abadepite bagera kuri 60, yemeye ko yatsinzwe kandi atangaza ko atazabayoboye ishyaka rye mu matora ataha. Nibwo bwa mbere iri shyaka ritsinzwe amatora bene aka kageni mu myaka hafi 85 ishize. Kubera ubwiganze bw'amajwi, ishyaka rya Boris Johnson rishyira imbere inyungu zishingiye ku bintu bya kera n'umuco karande rigiye kugira mu nteko nshingamategeko. Boris Johnson yavuze ko nta kabuza mu kwezi gutaha Ubwongereza buzava mu muryango umwe bw'Uburayi. Kuri iki gicamunsi, Boris Johnson arajya i Buckingham Palace ku ngoro y'umwamikazi amusabe uruhushya rwo gushyiraho leta nshya. Veniste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Radio Ijwi rya Amerika, iyo ni Jugumira yaririmbwe na Dr. Cloud. Ubu ni wa mwanya tufata tukaganira hamwe mukatubwira uko mwiteguriye weekend n'utundi tuntu turiko turaba mu karere muherereyemo. Imirongo ya telefone iruguruye. Reka duhere kuwitwa Idrissa. Idrissa, uraho neza?
Uraho neza.
Mahoro, mahoro.
Na mahoro. Mirele hani Kigali mu Rwanda. Meze neza, twabonye kavura.
Kavura numva kamaze iminsi kagwa ngaho mu Rwanda.
Tumeze nabi, kandi turagashima. Imana yakaduhaye.
Ni sawa, ni byiza cyane. None weekend yoyo muyiteguriye mute?
Ikere cyiteguye neza, tumeze neza urege na amahoro Kigali.
Nzoje gusura inshuti n'abagenzi.
Ndashaka abavandimwe banjye bose, Selemani, Amani, Hassan, na mama na papa n'abana banjye Kizo na Jiani, n'abakozi bose dukorana mu Kagera Moto, n'abavandimwe bose urebye, ndabifuriza wikendi nziza ndetse n'umwaka mushaka mwiza.
Ni byiza cyane. Reka duhakaryo na Theophile. Theophile, wiriwe neza, aho uherereye ni he?
Muriho neza, mberereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni muri teritwari ya Masisi, akarere ni Irungu.
Uratasha nde muri ako karere cyangwa ahandi?
Karere turashima, mbona nubwo twebwe iminsi bibiri imvura igwa. Angaka kahuzi ko gakora ibibazo ni byinshi, kumbe mbere yaguye kuza kugira icyo bageraho. Ariko noneho ndasuhuza abavandimwe bari kuri Goma, hari abavandimwe mbisi hariya muri Uganda, harimwo Germe Fiambaze, harimwo Fose Kaze, n'abakorege banje bari ha za Bukavu.
Ego Theophile, urakoze. Reka ego ndumva ari benshi. Reka duha akaryo n'abandi kuko akanya dufite ni gato cyane. Reka duha akaryo na Reverien Tasha.
Ndabakeneye rwose, nashaka nanjye nitirije umwaka mushyashya n'imigiya n'imigiya mikuru ya Noheli. Mfite n'abagenzi twabanye muri Tanzania mu kambi Rukole. Nagomba gutasha abantu bose bashobora kuba banyibuka twabanye mu bihugu bya Amerika, bagihuza inshuti n'abagenzi bari ngaho mu Bugande, by'umwihariko Nyambere Medari mwene wacu. Ndakihuza iyo nkuru muri Kiyore na nyine bari kumwe ngaho nyine n'umugore wiwe. Nkakihuza Nunzimana ari Bujumbura mu Gihosha. Ndakihuza Tade wa tana tuganye ari mu Marambya hanyuma muri Bujumbura.
None
natasha mama na papa bari ku musozi w'Ibuwana muri Mbeya muri mu famile ya mu ntara ya Muyinga. Bose ndabifuriza umwaka mwiza mushyashya.
Reverien, uherereye he none we kugira bakumenye?
Yemerereye mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Muyinga komine Ruhinyo bya Musozi Muramba.
Urakoze cyane rwose Reverien, ni nawe we duherahereje ko kugutasha kuno munsi wa gatanu. Turagushimiye cyane. Turabashimiye namwe mwese rero mwatashije kuno munsi wa gatanu muradutunga. Tuba dufise akanya gato ariko tuba twifuza kubaha akaryo bamwe muri mwebwe mutashe, muzokongera mufata akandi kanya mu ndwiza mutashe inshuti n'abagenzi. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya kari imbere tuzoba turi kumwe kandi mu kiganiro muri Isanga, aho nza kuganira n'umuririmbyi Esther Nish wo mu Burundi. Turaza kwihweza uko abakenyezi abigeme bo mu Burundi ikibanza cabo mu muziki. Nivyo tuza kuganira mu kiganiro muri Isanga. Ako karirimbo muriko murumva ni Jugumira. Jugumira karirimbwe na Dr. Cloud. Aho ni naho rero murantunga twagiye muri Loose Control. Naho Loose Control karirimbwe na Medi na The Ben. Kariya kandi karakambira kaka kabiri ni Medi na The Ben Loose Control. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatanu kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Tubararike mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.